Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya Ijwi rya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri Isanga buri munsi mu cyumva saa kumi amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu. No munsi turabandanya ikiyago ku kiza cy'indwara ya malaria mu Burundi. Ni mu kanya gato. Kaze mwese mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Nimero yacu ni 1 202 4 41 9931. Mwese murisanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri isanga ni muri aka kanya. Nkuko vyashikirijwe haciye indwi zibiri mu kiganiro n'abamenyeshamakuru, leta y'u Burundi bicishije mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu yaratangaje ko indwara ya malaria igiye gufatwa nk'ikiza mu gihugu cy'u Burundi. Nico kiyago tugiye kubandanya kuri uno munsi nkuko twabikoze mu ndwi iheze. Tubibutse ko umushikiranganji w'amagara y'abantu Josiane Nijimbere yavuze ko kuva mu ntango z'uyu mwaka w'2017 gushika ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu abantu barenga amajana indwi aribo bamaze guhitanwa n'iyo ngwara. Yasiguye kandi ko muri ico kiringo nyene abantu barenga umuriyoni n'amajana umunani nibo bafashwe n'iyo ngwara. Nkuko twabibemereye mu ndwi iheze mu kiganiro muri sanga cy'amagara y'abantu kuri uyu munsi, twatumiye ubushikiranganji kugira tuganire kuri iki kibazo cya malaria. Umuntu yokwibaza ati mbega malaria iko yatangajwe ko ari kiza mu gihugu cy'u Burundi bisigura iki ku banyagihugu muri rusange? Mbega abanyagihugu basabwa gukora iki muri iki gihe? Ubushikiranganji buriko bugwanya icyo kiza mu buhe buryo? Kuri ivyo bibazo vyose n'ibindi twatumiye umunyamabanga ntanyeganyirwa n'umunyamabanga mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu ajejwe kugwanya malaria, ni muganga Nzigiyimana Dionis. Muganga Dionis turi kumwe, agiye kudufasha kumva bimwe mu byo ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buhanura abantu gukora muri iki gihe. Ariko tubanze dutega amatwi bimwe mu byo umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Josiane Nijimbere yashikirije aho yashikiriza yuko malaria igiye gufatwa nk'ikiza mu Burundi. Ni mu nkuru mugenzi wacu Eroje Budikaneza yadushikirije.
Twisunze ivyashikirijwe n'abahinga barungitswe n'ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bagize amatohoza mu Burundi hamwe n'ibiharuro igisata kijejwe gutororokanya ibiharuro co mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida. Turemeje uyu munsi ko mu Burundi twatewe n'ikiza cy'indwara ya malaria.
Intaze sinzikaye kurusha izindi nizo mu buraruko n'uburaruko bushira ubuseruko, nazo ni Muyinga, Kirundo, Karuzi na Cankuzo. Izindi ntara kandi ubushikiranganji bona ko iyo ngwara ibonekezamwo ni Ngozi, Kayanza, Gitega, Rutana na Ruyigi. Umushikiranganji w'amagara y'abantu atubwira imvo nyamukuru zatumye iyo ngwara yongerekana.
Kubera ihindagurika ry'ibihe, imibu itera malaria ishoboye ubu unye kuba mu gihugu cyose cy'u Burundi. Irashoboye kugwirirana mukia ya chimbo kandi ubushuhe bwaraduze no mu misozi ruguru bwaraduze muri izi ntara twavuze kujya guko malaria ishobora kugwiriranirayo muri izo ntara ikindi twovuga kibitera nuko habaye ukurima igitegwa cy'umuceri murazi ko kijyana n'amazi ahantu amazi aguma ateze kandi ni vyiza turahimiriza abarundi ngo barimo umuceri ariko tukongera tukanabahimiriza guca bafata ingendo yo gukoresha umusegetera nkuko bikwiye yo kuza barakura ivyatsi kuza barakura ibidengeri vy'amazi hagufi yaho baba kugira ngo birinde ko iyo mibu yoronka ahigwiriranira bagaheza bakitaho cyane kujyama mu musegetera uri mu muti wica imibu gufata umugenzo mwiza wuko ugwaye wese anyarukira kwa muganga
mbega none nizihe ngingo ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu bwafashe kugira ngo butuze ico kiza
buriko buraheraheze umwiteguro wo kugwanya ico kiza bufatanije n'abasanzwe babufasha muri ico gisata imiti yihuta yaraguzwe kandi turiteguye kuvura abene gihugu bose ariko iyo miti ntirakwira turabandanya gusaba abagira neza kugira ngo babandanye baturungikira n'iyindi ubushikiranganje bwararungitse abaganga basanzwe bakorera hagufi y'umushikiranganje kugira ngo baduge muri ubwo burere bw'ubuvuzi kugira ngo basahirize bene wabo bari ku rubuga muri iyi minsi iri imbere naho tugiye kuvurira abene gihugu mu mitumba cyane cyane imitumba iri kure y'amavuriro mu burere bw'ubuvuzi 26 aho tuzovura abantu bose mu burere bw'ubuvuzi 11 businzikaye kuruta ubundi
gushika ubu amamiliyoni 31 y'amadolari y'abanyamerika niyakenewe kugira ngo ikiza cya malaria gituzwe
icyo rero twashitseko nuko twashoboye gushika ku bikorwa nkuko nabibadondeye bizokorwa bikaba bizotwara amafaranga angana imiliyoni 31 y'amadolari y'abanyamerika ariko ibi biharuro bikaba bishobora kongerekana bivanye nuko tuzogenda turaba ibikenewe turangije dusaba abasanzwe badufasha kongereza inguvu mu kuduterera mu bikenewe byose muri iki gihe tugiye guhangana n'iki kiza cya malaria kiri mu gihugu cy'iwacu
mu mwaka wa 2016 ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe ry'itahamagara y'abantu ku isi OMS byerekana ko abantu barenga 1,800,000 bagwaye malaria mu Burundi abarenga 300,000 muri bo yarabahitanye Ingwara ya malaria yaheruka kwemezwa na leta ya Burundi nk'ikiza mu mwaka w'ibihumbi 2002. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Eroje uri kaneza yaduteguriye iyo nkuru. Nkuko twayobye rero turi kumwe ku murongo na muganga Nizigiyimana Dionis. Muganga Dionis ni umuyobozi w'umugambi ujejwe kugwanya malaria mu Burundi. Muganga Dionis tubahaye ikaze mu kiganiro muri sangacu uyu munsi.
Murakoze kumbi kaze na baramukije.
Muganga turumvise bitari bike mu nkuru twumvise mu bitegekanijwe gukora gukogwa amafaranga mu bushikiranganje buzokenera kugwanya iki kiza. Ariko mbere yuko tuganira mu bigiye kuzokogwa iyi ngwara itangajwe kuba ari kiza bisigura iki ko banyagihugu muri make harabashobora kuba batasobanukirwa neza na neza ku gwego rw'igihugu ico biba bisigura mu gwego rw'ubuvuzi. Ingwara yitangajwe kuba ari kiza bisigura ikineza na neza ku munyagihugu.
Murakoze kumbaza icyo kibazo. Ubwa mbere hoho iyo ingwara itangajwe yuko ari kiza nuko tuba twabonye yuko ibiharuro byagiye birongerekana kugeza aho birenza urugezo rudasanzwe. Muri iki gihe rero ingwara ya malaria yaraduze gose guhera mu mwaka uheze kugera no mu ntango z'uyu mwaka nyene ibiharuro byagumye biduga. Hama tugiye kuraba ku rugezo dushobora gupimira ko kugira ngo tuvuge yuko ingwara yabaye ikiza. Iyo ngwara rero twabonye ibiharuro byamaze kurenga aricyo gituma ubushyihanganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kugwanya ikiza rero nyanganda sida bwaciye buvuga yuko turi imbere y'ikiza cya malaria kandi tukwiye kugihagurukira. Cyo nushikiriza yego.
Yego. None imigambi nyamukuru mufise mu kugwanya malaria muri iki gihe ni iyihe mushira imbere cyane cyane muri iyi minsi?
Ubwa mbere hoho hari imigambi dusanzwe twama dukora misi yose mugabo nkuru muri iki gihe turi imbere y'ikiza cya malaria iyo migambi tuca tuyikora twivuye inyuma. Ubwa mbere ho umugambi wo gukingira abene gihugu umugambi wo kingira abenegihugu ubwa mbere no kugira ngo dushobore gupompa aha mu mihana y'abenegihugu kugira ngo turabe kundi dushobora kwica ya mibu itera malaria ubwa kabiri wundi mugambi no kukwiragiza no guha abenegihugu imisegetera imisegetera isanzwe ya mitangwa itangwa kuri bajya bakenyezi bibungenze baza kwipimisha ko baza kwipimisha n'indi misegetera ihabwa abana baje ku rucanco rw'agaseyama ko ku myaka 90 ubu kandi ariho noneho turiko turitegurira n'isekeza naryo nyene cyo kugira ngo zotange imisegetera mu gihugu cyose muri mwaka wa 2017 iki nacyo tugira muri iki gihe turi imbere y'ikiza turiko tuguma duhimiriza abenegihugu kugira bijukire kugira ngo bashobore kwikingira indwara ya malaria aricyo gituma duteye akamo abantu ariko baratwumviriza kugira ngo bashobore gukoresha imisegetera icyo yakenewe yagenewe kuko tubamaze kubibona yuko abantu bayikoresha ikitagenewe aricyo gituma mbere dushobora kuvuga yuko aricyo gituma iyi ndwara ya malaria yabaye ndanze ikariho n'ibindi byinshi ngira ngo tubashobora kuzatubivugana bukeye
yego none nko mwavuze ko abana baje gucandagishwa bahabwa imisegetera abavyeyi imisegetera rikitangwa ku mavuriro honyine canke hari hahandi imisegetera yo biriki ratangwa muri iki gihe
muri iki gihe imisegetera iyo dutanga ku bana baje kuyicandagisha agasama tuyitanga ku mavuriro kandi imisegetera dutanga kuri bajya bakenyeje bibungenze baje kwipimisha imbanyi nabo nyine tuyitanga ku mavuriro mugabo mu gihe tuzoramuka dutanze imisegetera irisekeza turiko turitegurira tuzoritanga ku mavuriro honyine mugabo tuzoritanga nahajya hari ibibanza bizoba byateguwe tuzoshobora gutangira imisegetera atari ku mavuriro ibibanza kugira twegere bene igihugu bashobore gushikira iyo misegetera bayironke batiriwe barajya kure na kure
umunkuru twumvise umushikiranganje yavuze icerekeye imiti muri iki gihe yoba ihari hagije canke muracare ko murayegeranya byifashe gute kubijanye n'imiti
nagomba ndababwire ubwa mbere hoho murazi yuko iyo ibiharuro biduze murumva yuko n'imiti nayo nyene icya ikora ari myinshi twarabonye rero mu gihe ibiharuro byari biduze imiti yarashobora gukora ari myinshi tukabona yuko imiti twari dufise igira gabanuka mugango uko umushikiranganje w'amagara y'abantu yabivuze twaragiye hamwe nabo dusanze dufashanya hano mu by'ubuvuzi turavugana imiti mwimwe barayiduhaye mugabo n'ubu ari abandi bayitwemereye kandi bariko barayituma ko nibaza ko mu minsi izoshika kugeza ubu nta kibazo cy'imiti kuko baguma bayiduhereza uko twavuganye duteranya dutwataye akamu ntibahengeshanya kwama baduhaye iyo miti kandi noneho na n'igihugu cyacu cyaratumye ko imiti muri iki gihe hari ico bita novuga kwa ridao urumva iriko irafata iragenda kugira ngo turabe yuko iyo miti twoyironga ari imiti imwe yo kwipimisha imwe bita test diagnostic rapide mu kinofunofu cyangwa imiti ya kinini urumva izo byose ni bintu biri kubirasahiriza kugira ngo imiti uko igabanuka mugabo igume isubirizwa
umushikiranganje yavuze kandi ikindi kintu cerekeye uburyo amafaranga imiliyoni 30 n'umwe z'amadolari y'amanyamerika azokenegwa kugwanya iyi ngwara kubijanye n'ubwo buryo buzoja mu gukora iki zoba ari imiti izokenegwa n'ibihe bintu bizokenegwa gukemurwa n'ayo mafaranga ategekanijwe kuzoboneka nka ryari kugira ngo gikorwa gitangure kibandanye
ayo mafaranga yavuze ego n'amafaranga tuzoba dukeneye kugira ngo dushobore guhangana n'ico kiza cya malaria ayo mafaranga azokora iki ayo mafaranga ubwa mbere ho azogugwa ya miti nariko ndavuga kuko arimo muri ya miti twariko turavuga dukwiye kuzogugwa kugira ngo dushobore kuvura bene igihugu ikindi ayo mafaranga azokora ni ariho ico ntuzeye gukingira bene igihugu aha twavuzemo n'amafaranga ajanye yo kugura imisegetera nkuko nagomba kubabwira tuyigurirwa hanini nanuze nacagiye ga mpuzamakongo aricyo bita Fonds Mondial nicyo kitugurira imisegetera muri ajya amahera yavuze ayo mahera arimwo kandi hari amahera yo kuzogira ngo dukurikirane kurubuga turabe bajya abantu bariko baravura ukuntu bariko baravura yuko bariko bavura neza yuko bariko baritaho bene gihugu urumva rero mu bushikanganye bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza n'ongo ndisida turi kumwe nabo dusanzwe dukorana tuzoda turagenda kugira turabe yuko ibikorwa biko byagenda neza ku rubuga ayo mafaranga yose yabuze arimo muri ibyo byose ekabijya byo guhimiriza bene gihugu byose birimo muri ayo mafaranga
muganga kino ni kiganiro gihijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika reka tuje ku murongo nabo nyene tubahe akaryo ko kubaza no gushikiriza ivyumviro duhere kuri Habimana Habimana uratwumva
ego ndabumva
mwiriwe neza Habimana uhamagaye uri he
mwiriwe neza cyemda mu gisagara cha Bujumbura kibazo rero cyo nakomba mbatse uwo mutumire kwenda mu gihugu cyacu tusanzwe twumva bavuga yuko ngo bashyiramo ingufu muri iki gisata cyo kurwanya mari mu kuko tusanga izo ngufu bashyiramo ntacyo twe tubona ko kusanga malaria iguma yiyongera ahandi naho nkaca ndamubaza ati none imiti yoba yinjira mu gihugu by'ukuri yoba igenzurwa ko dusanzwe tubona n'abarwayi iyo bagiye kwa muganga bakabaha iyo miti usanga aha baza baritoka bavuga yuko yoba icyatikora akaba icyo kibazo rero nagomba ndetse ndabaga yuko imiti yoba yinjira mu gihugu yuko yoba igenzurwa ahandi naho kaca usanga abaganga ugiye kwifuza ho kugira ngo benshi bakavuga yuko ngo kugira bakuvure ngo bafate amaraso mugabo ahandi naho kaca usanga ntibagupima urabiganiye ngene urwaye bakaca baguha imiti ya malaria umunyagihugu rero akacagenda agahita apfa kuyimira uko nyine mbega ibyo byo ntibyoba biri mu bitera ingorane cyangwa bigatuma byotera ingorane ku buryo iyo malaria yoguma yiyongera bipfuye kukamenya kuke kw'abaganga cyangwa twaba ariko buhinga bwaba bwaratowe ku buryo basigaye bapfura batarinze gupima icyo gito kibazo jewe nagomba kumubaza murakoze
Habimana reka twakire na Samuel uratwumva Alo Samuel uratwumva? Ndakeka Samuel telefone imugoye gato. Reka duha karyo umutumire yishire ibazo vya Habimana. Dr. Dionisse turi kumwe?
Yego turi kumwe.
Nene nabwiye ko murongo ari wacitse gato ariko sinzi kumvise ibazo vya Habimana yagize amakenga kubijanye n'ibiriko birakogwa n'ubushikiranganje kubijanye no kugwanya malaria kimwe mu byo yavuze n'ibikijanye n'imiti abaza ati imiti yoba igenzurwa bikwiye iyo yinjiye kugira ngo bamenye yuko ari imiti ikora koko kuko hariyo abafise amakenga yuko ishobora kuba itagikora kuko bamwe bavuga ko bivuza ariko badakira yavuze n'ikindi kibazo cerekeye ukuntu abantu bapimwa malaria kugira ngo bahabwe imiti umuntu wari wese agiye kwipimisha cyangwa agiye kwa muganga ategerezwa gufatwa maraso mbere yuko bamuha imiti cyanke hari ubundi buryo bwo kumupima kugira ngo bamuhe imiti kuko ati bamwe mu baganga batfa gutanga imiti batarinze gupima
yego murakoze nagira nshobore kwishura uwo mwene igihugu yabagije icyo kibazo ubwa mbere hoho imiti dukoresha kugeza ubu tuvuga yuko ari imiti ikora kuko habiharuro bizatwereka yuko iyo miti itagikora nibaza yuko mushikanganye bw'amagara y'abantu kugwanyikiza n'andasida muri iki gihe turiko turaraba ko twogira ibyigwa bitwereka yuko iyo miti yoba igikora kuko kugeza ubu ivyo vyigwa mu gihe bitarabiheza kugira ngo tubone aho urugezo gukundi iyo miti ikora ntidushobora kuvuga yuko iyo miti idakora kugira ngo ibyo miti yinjire ubwa mbere hoho aho tuyigurira aho ahigurirwa n'ahantu haba hazwi na OMS ntibapfa kuyigurira ahariho hose urumva rero n'ibyigwa OMS bayaragize ibyigwa ikaraba aho tuzoyigurira yuko ari ahantu hakwije ibyangombwa nagomba mpumurize uwo mwene gihugu ariko arabaza icyo kibazo iyo miti kugezwa ubu irakora
kuri icyo kibazo nyine muganga ntaguciriyemo mbere kuje kukirya kindi kibazo ikibaye ikiganiro cya gatatu dukoze kuri malaria muri iyi minsi nyine ahitangarije ko hari kiza abantu baridogara kuri icyo kintu nyine byo babifise isano kumbure n'ukuntu kumbure abantu bafata imiti cyangwa ukuntu imibiri yabo imeze kuko baridoga cyane kuba imiti idakora cyangwa badakira biva kuki
ibyo byose birashobora kuba bifite isano kuko ubwa mbere hoho turamaze kubona yuko harabene gihugu baza kwivuza mu gihe babahaye imiti ya miti bashitse aho kuyifata yose bagatangura kuyisabikanya nabo basanzwe babana urumva muri ico gihe rero uwo muntu yafashe uwo muti ntuweza ngo uzomo ushobore kumuvura ikindi cyakabiri nagomba gushikiriza nuko hari abantu tuvuga tukababwira tuti uyu muti uzowufata haciye amasaha atandatu wongere ufata haciye amasaha atandatu muri ico gihe mu gihe umwene gihugu agwaye atubahirije icyo muganga yamubwiye ukundi yopata uwo muti naho nyene ntitegeye uko umuti ushobora kumukiza hari ikintu rero bibagira urashobora gufata umuti hanyuma ugakira umaze gukira zampanuro tubahereza yuko bakwiye kuryama mu musegetera ugasanga ntibazikurikije bataryamye mu musegetera rero wamusubiye kuza kumujya ni ngombwa kugira ashobore asubire kwandura indwara ya malaria kandi acasubira gusinzikana uyu agacaguma avuga ati je nagarutse kuyivuza wa muti ntacho wamariye kandi ari impanuro bamuhaye mugabo atazikurikije icyo nico nagomba kubwira abene igihugu bariko baratwumviriza yuko akwiye gukurikiza impanuro kwa muganga bamuhaye yo gufata uwo muti akongera kikingira ati kinge ni ngombwa asubira kugwara ubwo nyene mu bumuri ego
kubijanye no gupimwa bagiye kwa muganga bigenda gute bo kwitega iki
ugiye kwa muganga politike yo kuvura malaria umuntu wese agiye kwa muganga mbere yuko aronga umuti babanza kumupima mu gupima ari yo kumupima kabiri ubwa mbere bakoresheje kimwe bita rugagamish bakaraba umugera wa malaria mu maraso hanyuma bakamupima bakoresheje ako bita novuga kakandi test rapide gashobora kuguha inyishu y'uko umuntu agwaye mu malaria mu minota 15 urumva umuntu adapimwe twebwe muri politike yo kuvura malaria ntibashobora kumuha umuti ugiye kwa muganga rero wese bategereza kumupima imbere y'uko bamuha umuti umuvura malaria
bategereza gupima maraso
kupima balas.
Reka tuje ku murongo twakire Alice nawe nyene Alice uratwumva?
Ekonda bumva.
Duga ku jambo Alice.
Ekonda baramukije mahoro.
Mahoro neza.
Na ushaka kubaza uwo mukumire kubijanye n'iki kiza cha malaria turakunze kubona kenshi iyo hateye ibiza barakunze kuvura abene gihugu kuntu dufate nk'akaro k'ingwara y'amacinya canke ingwara ya kolera kuko ari ingwara zinyarutse zica n'ingoga abanyagihugu bakavugwa ku buntu rega none mu gihe bimaze kwemezwa yuko ingwara ya malaria yafashwe nk'ikiza nta kuntu abagwayi bovugwa ku buntu nk'uko izo zindi ndwara zifata nk'ibiza bazivura ku buntu hanyuma ukugira kabiri hariho amakenga menshi ku masanse de sante amwe amwe aho usanga umugwayi agiye kwivuza kandi abona yuko afise ibimenyetso bya malaria hanyuma yashikayo ugasanga abantu bapima amaraso ugasanga n'abantu bafate bataciye ku ntebe y'ishuri nk'akarore nk'umuntu yize katrema ne primaire cyangwa twazema ne primaire ugasanga niwe agejejwe gufata amaraso abagwayi ubwo ibyo bintu nta makenga birimo ko kenshi uca usanga abantu batabatora indwara kandi babona yuko bagwaye kubera iki abantu be nabo aribo bagejeje gufata amaraso y'abantu bagwaye kandi hariho abantu babyigiye.
Murakoze Alice. Reka duha akanya na Samuel mbere yuko umutumira abishyura. Samuel wagarutse ku murongo uratwumva?
Yego ndabumva cyane.
Duga ku ijambo kibazo cyangwa icyumviye?
Bo je fise utubato tubiri.
Mhm.
Bo akaba tukambe umutumire atsinduri ambo kukona mumda kanyesha na Burundi hajo pene yote atakitu angali nyesha
Samuel murongo wawe niri kura chamoneza murongo niri kura chamoneza kumbure ugirageza guhagara rahanu change uduzi jwi chane tukumvi
na kubungi ya mura nyumva
ego
na kwamba zao mtumire adusikuti mkuhunu mwini periode alivo malaria ikunze kukara chane uyu mwaka gusa umyaka yose uko igende arengana ano mezi yo mu kwa gatatu mu kwa kane hakunda ko hari malaria cyane reka byo bivaguke kabiri
ego Samuel komeza
ikintu cyakubiye nacyo nako reka ko tuko turaraba tsa
Samuel ibaza ko umurongo wa turi kuca mu neza ni deka tu dukanya mutumire yishure kumbura ikibazo cyawe cya mbere nibindi vya Alice docteur Dionysi Jambonikwa
Ego murakoze nagomba nishure Alice yabajije yuko ukunzo imiti bayitanga muri iki gihe cikiza yuko batoyitanga ku buntu je nibaza yuko tumaze iminsi mu shyanganye bwo kugwa mu shyanganye bw'amagara y'abantu kugwanya ikizanye abanyarwanda desida tumaze iminsi tubivuga yuko muri iki gihe turi imbere y'ikiza cya malaria yuko imiti tuyitanga ku buntu aricyo gituma twateye akamo abene gihugu kugira ngo bitabire amavuriro ahubwo ntibishinge kuja kwa rumenyi cyangwa bagume muhira ngo babuze amahera yo kushobora kugura imiti twarabivuze kandi tuguma tubisubiramwo muri iki gihe cy'ikiza cya malaria imiti bayitanga ku buntu nibaza yuko abari ko baranyumviriza bashobora kuzoja kwivuza irango nibabaka amahera zoheza babitumenyesha ati twega ngaha batwatse amafaranga hanyuma yavuze yuko hari abantu bapima batabyigiye nibaza yuko ari ukwihenda gatonya kuko twege abantu bose dusanzwe dukoresha hajya kwa muganga ntidushobora gukoresha abantu batabyigiye nacyo twoba turiko turakora nacyo twoba turiko turamarira abene gihugu bajya bose abona n'abantu babyigiye bajya bapima none utabyigiye woshobora no kuja kuraba muri microscope nacyo uba uri kuraraba yohita uraba yiki bose barabyigiye nagomba ndamuhumurize ntazogira ubwoba ngo ujye abikora mupima ngo ntiyabyigiye bose baba barabyigiye dukoresha abantu bafise ubuhinga bafise ubumenyi bwo byo kurabira muri rugagamisha
ikibazo cya Samuel cerekeye impamvu malaria muri iki gihe isa niyikaze cyane bisigura iki sinzi icyo yita gukara cyane ariko baba baridoga ko yoba ikaze cyane kurusha kumbure muri iki gihe wo musigurira icyo mubivuze mubizi
ego nagomba ndamubwire Samuel ubwa mbere hoho aha mu gihugu iwacu iyi ndwara ya malaria ikara cyane mu gihe cy'ukwezi kwa kane kugira mu kwezi kwa gatandatu igasubira igakara cyane biharo bigaduga cyane mu gihe cy'ukwezi kw'icumi kugera mu kwezi kw'icumi na rimwe kugera no mu ntango z'ukwezi kwa cumi na kabiri muti ni kubera iki muri icyo gihe iyo ndwara ikara muri icyo gihe indwara ikara kubera haba hahindaguritse hahindagurika ibihe bishobora gutuma imibu ishobora kugwirirana kandi imaze kugwirirana murumva yuko ica ishobora kurya abantu ari nyinshi kandi ugacisanga abantu bagwara malaria nabo nyine babaye benshi mugabo tubifatiye muri rusange ubu ntitwigeze tubona aho imiko indwara iduga muri ibyo bihe nababwiye nko mu mwaka weze indwara ya malaria ibiharo byagumye biduga igihe cyose no kubera ihindagurika ry'ibihe ngira ngo sinzi ko yarumvise ikintu bita fenomene ere nino iyo fenomene ere nino ni ituma haba ubushuhe cyane mu gihe habaye ubushuhe cyane imibu nayo ikirondoka cyane yama ibirondotse cyane rero igashobora kuza kujya abantu hanyuma abantu bagaca bagwara ari benshi urumva rero icyo kintu cyo guhindagurika ry'ibihe biratuma iyo ndwara ishobora kugwirirana kubera imibu nayo nyine ibigwiriranye ari myinshi reka hariho n'ibindi byinshi bishobora ko bituma muga muri iki gihe n'iki
icyo muganga avuze fenomene El Nino ni izina bahaye iryo hindagurika ry'ibihe rituma mu bice bimwe bimwe by'isi nko mu bugaragwa munsi y'ubugaragwa bwa Sahara hagwa imvura nyinshi cyane hakibonekeza uruzuba rwinshi kumbure nk'uko muganga bivuze ni navyo bishobora kuba bikoratuma imibu iba myinshi na malaria iba myinshi reka tuje ku murongo twakire n'uwitwa Janvier uratwumva Janvier duzijwi duga ku ijambo
ndabumva nakavura kariko karagwa niyo mpamvu ndashobora kumvikana neza mugabo ndabumvira na ku ijambo
ikibazo cyangwa icyumviro kuri malaria muri iki gihe
icyumviro de ikisaga cyose no baza icyambere ni cyuko umuntu ashobora kuba agiye kwa muganga akazabona ujya muntu agenda ibintu byo kuraba umuze kumurwaya rwaye malaria ibyo abona ariko aragira kukubaza atagupimye akakubaza uko urwaye n'uko umeze amana agacaguye imiti kuko nibyo ziba ari ibintu biba bishoboka ko umurwayi wa malaria ashobora kumenyekana ko ari malaria arwaye bityo akamuvura agakira ikindi kandi nacyo mbona ahantu genda ndaheruka ruguru mu ntara za ruguru nabonye ahantu hari malaria cyane, mugabo narumvise ko abarwayi bariho amafaranga ya malaria, sinzi ko naho nyine ibyo bintu by'imiti byaba bimaze kuhashika hariya mu ntara ya Ngozi muri komine Mwumba. Sinzi ko naho nyine mwaba mumaze kugeraho kubera mukaraba ko malaria yarembeje aho igihugu bararembye rwose cyane, mukagira mukaza muravurira ku nabo nyine iyo miti ikabagera ko ikiza ko nabo ikibarembeje cyane, kubera ni n'ahantu habi hari intuzi, hari inzuzi, hari biki bityo imibu ibadugiramo, kandi nta numwe w'igihugu n'umwe wagize umusegetera yaraheze baryamukoye. Sinzi murakwiye kuraba aba bantu mugeze ubuzima bw'abantu mukajya kuraba mukabagarukira ko mukabafasha mukabaha n'uwo musegetera nandi ushobora kuboneka n'igihe mwafashe ko ari ibiza bya malariya mu gihugu hose.
Urakoze Janvier. Turi kumwe na muganga Dionise mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu. Muganga Dionise ni umuyobozi w'umugambi ujejwe kugwanya malaria mu Burundi. Muganga, kuri ico kibazo ca Janvier cerekeye uburyo gupimwa amaraso birasabwa amafaranga muri iki gihe malaria ari kiza, wongere tubwire ibindi kubijanye n'uburyo busabwa kugira umuntu yivuze muri iki gihe.
Bo ikibazo cha Janvier yabaje yuko abagwaye barabahaye imanti babapima ugasanga barabavuye menga nico yabaje n'abantu ihenze bakabaha imiti batabapima.
Yego, naco nyine.
Yego, je ngiyango nari nabivuze ubwa mbere yuko mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ni kugwanya ikiza nyanganda sida, yuko umuntu wese imbere yuko tumuvura tumuha imiti ya malaria babanza kumupima. Urashobora kuba ukumbure mu gihe batari bafise ka kandi bapimisha gashobora gutanga ibiharuro, ubwo nyene umuntu agacashobora kubaza umugwayi ukuntu ameze akaraba ibimenyetso yuko afite ibimenyetso bya malaria, ari ubushuhe, ari ukurura mu kanwa, ari gususumira cyangwa kumeneka umutwe akaraba mu gihe iyo atafise igipimisho.
Murongo wa muganga uracitse ariko turagerageza kumugarura bishure. Reka twakire ibibazo by'abandi banywanyi kumbure mu gihe turondera muganga ku murongo. Twakire Saratiye, uratwumva?
Nabumva.
Saratiye, uduhamagaye uri hehe?
Ndi Mwanza muri Tanzania.
Ni byiza cyane ko namuriteze amatwi haho muri Tanzania. Duga ku ijambo.
Jena girambaze. Malaria bishika gute ikita ko ibayikiza ikiza nguze ikazafika n'izindi, nicyo nshaka kumenya icyo gitumye ibayikiza mu gihugu cacu.
Subiramo Saratiye,
mbajije nti ndashaka kumenya igituma malaria yaba ibayo ikiza mu gihugu cyacu.
Saratiye, byarasiguwe n'ubushikiranganje yuko ibitigiri ari byinshi cyane muri iki gihe by'abantu bagwara n'abahitanwa na malaria, bikaba ari kimwe mu mpamvu bayise ikiza muri iki gihe. Ariko kumbure n'uwakurikirana ikiganiro muganga Dionis turi kumwe mu bushikiranganje araza gusobanura ibindi biza kugufasha gutegera impamvu isigaye ari kiza mu gihugu cy'u Burundi. Ndabwiye ko muganga Dionis agarutse ku murongo. Muganga, shishikara ku kibazo cya Janvier cerekeye ugupimwa n'uburyo busabwa kugira ngo umuntu avugwe malaria.
Ego, nariko ndishura Janvier ku kibazo kiwe cya mbere, ndiko ndavuga yuko birashika yuko umuntu ashobora kuza bakamuraba ukuntu agwaye, bakamubaza ukuntu agwaye, ugasanga arafite ubushuhe, ugasanga ararurirwa mu kanwa, ugasanga arasusumira muri icyo gihe. Mu gihe kumbure biba byacitse ugasanga ka kantu ze bamupimisha gatuma turonka ibiharuro inyishu, ubwo nyene katariho umuntu agashobora kumuha umuti kugira arabe ko yokira. Mugabo nk'uko nari nabivuze, politike yacu yo kuvura malaria no kubanza gupima umugwayi, ukamupima, ukamufata amaraso, ukamupima, ukabona yuko afite imigera ya malaria, ukabona kumuha umuti. Hanyuma yabajije ikindi kibazo cya kabiri, ngira ngo ni ikibazo
Cerekeye nko mu ntara ya Ngozi yavuze ko malaria ari nyinshi cyane gose ko bufashisha abantu kubavura ku buntu no kubaha n'imisegetero.
Na je ni bazako namaze kubivuka yuko ubu umugihe turi imbere y'ikiza cya malaria yuko abantu bose bavugwa ku buntu. Nibyo abishika hirya no hino bakabarihisha nibaza ko ari ibintu twege tukuye kuzokurikirana kugira ngo turabe tubahirize ibyo twa ukundi bakuye kuvura abantu. Nibaza kwico ari ikibazo kiraba ubushiganje bw'amagara y'abantu natwe tuzobikurikiranira hafi kugira turabe ukundi babigenza. Hanyuma ibijyanye n'imisegetera nacyo nari nakivuze imisegetera navuze yuko muri mwaka wa 2017 imisegetera tuzoyitanga ku buntu kuko imisegetera tukama tuyitanga iminsi yose uko imyaka itatu iheze tukama tuyitanga ku bene gihugu ku gihugu cyose. Imisegetera yaheruka twayitanze mu 2014 kuko umusegetera umara imyaka itatu uwukoresheje neza. Urumva ari nicyo gituma iyindi tuzoyitanga ubu nibaza iya mbere izotangura gushika mu mpera z'ukwaka hagati z'ukwa kane kandi iya nyuma nayo ishike mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu. Urumva mu kwezi kw'indwi dushobora kuzoca dutanga imisegetera kuri bene gihugu bose.
Ko bokwitega kuja ku mavuriro mu kwa kane no mu kwa gatandatu kwakira imisegetera?
Oya, aho imisegetera izoba iri kwirashika guhera mu kwezi hagati mu kwezi kwa kane mu mpera z'ukwezi kwa kane gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu. Muri icyo gihe imisegetera izoba iri kwirashika ngati tuba turatangura kuyitanga. Ego.
Reka twakire na Kazungu. Kazungu, uratwumva? Alo, Kazungu?
Alo?
Wi, Kazungu, ikibazo cyangwa icyumviro?
Ego, mbanje kubaramutsa.
Yego, wakoze.
Gome, hanyuma ikibazo cya mbere ndakibaza umutumire nti mbega kuva aho umushikiranganji atangarije ko malaria yabaye ikiza mu Burundi nkabaza nti none kuvugwa ku buntu kw'abanyagihugu bose kuri iyo ndwara ya malaria byaciye bitangurira uwo munsi nyine cyangwa birafite igihe bizotangurira ko wumva igisegetera itaraza kugira ngo itangwe ubu kuvugwa ku miti imiti yo yoba ihari ko n'uburyo numvise butarashishika bwose. Hanyuma ikibazo cya kabiri ndamubaza nti mbega ubwo kuvura abanyagihugu ubuntu kubera ari indwara yabaye ikiza gushika ubujyewe imiti nobanzi ya malaria ndabona amodiyasine nkabona na kinini kandi ubu nuko bihutiye kuvuga ko malaria ari ikiza hari n'ikiza cy'inzara ngira ngo sinzi ko bakibona nacyo. Hanyuma none ubwo iyi miti hari ikintu izomarira umunyagihugu yaraye ubusa. Ikindi kibazo cya gatatu ari cyo cya nyuma nyakubahwa mutumire umushikiranganji yaravuze yuko intara hariho intara yavuze numvise ko menga ntiyavuze intara zose z'u Burundi none ubwo ko tubona hari aho bapfa cyane kubera iyo malariya ngira ngo bivanye n'ingene mibu iba ingana aho hantu ubwo none ko hari n'uwundi yavuze yuko uburyo buzokoreshwa yibaza ko butazokwira mbega ayo makenga yiwe mu gihe muvuze mutina umugambi kandi w'igihugu kandi utegerezwa gukorerwa aho hantu hose hari icyo kiza none ubwo ntibizohava ubwo uburyo ntibuzohava bukeha hanyuma yangwara igahava isubira kugaruka kandi ata minsi irahera canke intara zimwe zimwe bikabura.
Urakoze cyane. Ego, urakoze Kazungu. Reka duha akanya umutumire kwishyura ibibazo n'ibyinshi washikirije mu kanya gato. Reka tubanze tumuha akanya kwishyure Muganga Dionysse.
Ego murakoze nagomba mpumurize Kazungu ndamubwira yuko imiti iriho ugambire cyo nagomba kumwibutsa ngirango muwazi yuko ijya miti dutanga ku rugezo rwa mbere ya malaria ugambire yo itangwa ku buntu kuva kera itangwa ku buntu ijya miti ya artesanate amodiakin uraze gutangwa ku buntu cyo gituma rero twova yuko ubu yo miti izoshobora gukera kandi ubundi yaho ritangwa ku buntu hanyuma ikindi cyakabiri nakoma kumubwira imiti kuva umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida igihe yavuga yuko ingwara yabaye ikiza ubwo nyene gutanga imiti ku buntu bica bitangura nta gihe ntidushobora kusubira kurindira bica bitangura ubwo nyene nibaza yuko batariko barabishyira mu ngiro yuko tuzobikurikirana kugira ngo turabe yuko byoja mu ngiro nibaza ngaho rero yuko no muhumuriza ntagire ubwoba ati umuntu yaraye adafunguye umuntu ashonje eske iyo miti hari icyo izomumarira nagira nkubwire yuko umuntu yaraye ashonje ego nibyo ashobora kugira intege nke ugasanga umugera kumbure umugera wa malaria iyo umwinjiyemo ushobora kumugirira nabi kurushiriza umuntu afise ubuzima bumeze neza mugayo ico nico kubuza yuko ugenda kwa muganga kugira ngo baguhereze iyo miti ushobore kwivuza kuko iyo miti irashobora kuvura iyo ngwara imigera ya malaria ijya bita plasmodium naho uba waraye kumbure ufise intege nke kubera ugusonza ntuzoreke kugenda kurondera iyo miti kwa muganga kugira bakuvure bashobore kugukiza iyo ngwara ya malaria imiti iriho imiti nababwiye yuko imiti nabisiguye ubwa mbere tugitangura yuko imiti iriho mugabo igenda igabanuka kubera abantu bagwaye malaria biyongerekanye mugabo natwe uko igabanuka niko tuguma tuvugana nabo dusanzwe dukorana kugira ngo bashobore kuturonza imiti kugira dushobore kuvura abenegihugu bose.
Katwakire na Jean Paul ku murongo. Jean Paul uratwumva?
Ndabumva.
Jean Paul ikibazo cyangwa icyumviro?
Ego nagirambaze umutumire wacu ubuye umuntu aragenda kwa muganga mbere akajana mu bitaro yamara gatatu avuyeyo agasubirayo mbese twibaza yuko uwa bamuha imiti idakwiye cyane iyo miti yo batakimaze kandi kibazo kigira kabiri hari haciye imiti mike bavuga yuko inzara mu banyagihugu ibicaye igacika bamba cyatangaza ko malaria nayo nyine yabaye ikiga bega se buba bavugana gute n'ubushikiranganje cyane bakarunkeka itegeko ryari ryatoye mu nama nshingamateka ko ibiribwa biva hanze bo bikuraka amakori ariko byaheze mu majwi yo mu radio mbese bo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ko no mu gufungura neza babijejwe boba bari ko bakora iki kugira bavugane nawo babijeje kugira iryo tegeko rije mu ngiro kibaze n'ucyo
ariko Jean Paul ntishuriye umutumire imfungurwa naho zokugwa kw'amakore ziragugwa sibyo
ziragugwa ariko mugazi gugwa uravye ingene abanyagihugu babayeho ubuye bigugumurengero amaze kubikura ko amakori birisonona nk'ikiro cy'umuceri kirashobora gusimbura 2015 kikava ku 2020
yego reka tukanya umutumira kwishure muganga tugakwijambo
yego urakoze example kubaza icyo kibazo ko umuntu agenda kwa muganga akayo hanyuma gakira hanyuma gaca asubirayo cyangwa icyo kibazo hari wari yigeze gukibaza ubwa mbere hoho uyu muti twige dukoresha turazi neza yuko ari umuti ukora kuko igihe bagira ubushakashatsi baraba yuko uwo muti ukora ibiharuro byarerekanye yuko ukora kandi nabisiguye yuko n'ubu turi ko turaraba ukuntu twosubira kuraba uwo muti urugezo woba ukora ko kugira ngo turabe yuko twubandanye tuwukoresha kandi nasiguye yuko igituma umuntu ashobora kugaruka kwa muganga kandi yari yakize ni ibintu byinshi ubwa mbere ho urashobora kuronka ujya muti muganga akubwira ati uyu muti uzowufate gutya na gutya, hanyuma washika muhira ukawufata uko wishakiye. Muri icyo gihe umufasha uko wishakiye udakurikije yampanura muganga yagohereza, ni ngombwa wa muti ntacyo uzokumarira kandi uzoca ugaruka kwa muganga na ushobora gukira. Ikindi nacu urashobora kugenda uwo muti ubutwaye, hanyuma hari abashobora kusangira n'abandi muhira kugira ngo bashobore kugabana uwo muti. Urumva rwa rugezo baba bagwaye tu uwo muti urazowufata wose uko bawuguhaye, tuzoba ukwije ibyo bakubwiye, aricyo gituma ushobora gusanga atacyo ukumariye kubera utawufashe wose. Ibyo ni ibintu byinshi bishobora gutuma umuntu ashobora kukira, hanyuma agacagaruka ubwo nyine, hanyuma agacavuga ati wa muti ngo ndukora, canke ubufashe naho nyine ugakira mugaho ukagenda, ndushobore kwikingira, ndushobore nko kujya mu musegetera, hanyuma akaza umubu ukakurya, umubu ubufise yamigira. Muri icyo gihe ni ngombwa naho wa muti uzaba wari wakuvuye wakize ucusubira kugwara, hanyuma ucugaruka kwa muganga. Urumva ari impanuro tuza turabahereza, muganga aba yabahaye uko nimukwiye gufata uwo muti n'ukuntu mukwiye kwikingira. Nibaza ko umuntu wese akwiye kubikurikiza neza, nayo kuvuga ngo uyu muti ntukora, twe turazi ko ukora kuko tuwukora ugurirwa ahantu hazwi na OMS ku buryo yuko ibyangombwa byose by'uwo muti biwufise. Hanyuma ikibazo cya kabiri, inzara n'ikiza. Inzara n'ikiza kenshi hari ushobora gusanga bijyanye, kuko iyo umuntu afise umubiri udashobora kuyigwanira kugira ngo ugwanye imigera y'indwara, muri icyo gihe umugera w'indwara nakubwiye yuko ukwinjiyemo jambo rushobora guca urwara ubwo nyine, aricyo gituma indwara ishobora n'ikiza bifitaniye isano. Mugabo iryo tegeko naryo nibaza yuko ababiraba bariko baragiga kugira abanyarukirize bene igihugu baraba ukundi boritora neza, borihinyanyura kugira ngo rije mu ngiro, aho nta kintu kinini hano bivuga ko.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga n'umunsi wa gatatu, tuganira ku magara y'abantu. Tubandanyije ikiganiro ku kiza cy'indwara ya malaria mu Burundi. Turi kumwe na muganga Dionis. Muganga Dionis akaba ari umuyobozi w'umugambi ujejwe kurwanya malaria mu gihugu cy'u Burundi. Tubandanye ku murongo twakiriye abandi banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Tuhe ijambo Innocent. Innocent, uratwumva? Allo Innocent?
Yego, ndabumva.
Yego, duga ku ijambo majambo make, kibazo cyangwa cyiyumviro?
Ni cyiyumviro, yego malaria iriho nk'ikiza, kandi abantu barakora ku bwinshi, cyenda byinshi mu gisagara, ubushyuhe ni bwinshi, ntibarabe baduhe imisegetera, kuko benshi nta misegetera bafite, ninda hariho n'imiti dushoboye kupoma igwanya malaria no nyine ibibori dushikiriza, kubera abantu bagenda kwa muganga ni benshi, nta buryo bafite, kandi turakumwe n'imisegetera nindi iriho boraba, bakayiduha bakaha umuntu umwe imisegetera tukikingira malaria. Je mbona tutikingiye malaria n'ahandi yokira yongerekana icyo nshike itekereza na nesi.
Innocent, uduhamagaye uri mu kahe gace mu ihe ntaha?
Yonzi na mukanyosha nga mwitakara cha ujumbo.
Urakoze kwa icyo cyumviro. Reka duhe akanya na Pacifica. Pacifica, uratwumva? Pacifica, ndakeka telefone icitse. Reka duhe akanya umutumire yishure ku bijanye n'ikibazo cha Innocent. Muganga Dionis, ku bijanye n'amavuriro akumbure umushikiranganje yavuze mu nkuru twumvise kare yerekeye kuvurira abanyagihugu ku mitumba, byaratanguye icyo gikorwa kigenda gute? Ni naho kumbure imiti cyangwa imisegetera yoba ishobora gutangwa? Ndabwiye ko na muganga telefone yongeye gucika, reka tumugarure ku murongo. Tumira mate, murakoze.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 nukuvuga kuri kilohertz 211 maganumunani 35. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 211 835.
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikiganiro ni muri Isanga, turiko turaganira ku ngwara ya malaria. Muganga yagarutse ku murongo. Muganga, ku kibazo cya Inoso twari ko turavugana cerekeye imisegetera gupimwa, hari umugambi wo kuvurira abantu ku mitumba, uwo mugambi uri kugenda ute muri aka kanya?
Umugambi wo kuvurira abantu ku mitumba, ego hari mu ntara cyane cyane ziya ntara iyo ngwara ya malaria ikazemwo cyane cyane mu ntara za hariya, novuga muza Muyinga, muza Kirundo, muza Karuzi, Canguzo. Dusanzwe hariho abagenda kuvurira abantu hirya atari ku mavuriro, kugira ngo bapfunyire urugendo abene gihugu bashobora kuza ku mavuriro. Ibyo dusanzwe tubifashamwo cyane cyane niyo bita World Vision, kandi tukabifashamwo na IHPB, iyo ni yo muri USAID. Muri icyo gihe rero abantu barava ku mavuriro bakagenda kugira ngo begere bene gihugu bapfunyira urugendo kugira bashobore kubavura. Icyo nicyo novuga kuri byerekeye kuja kuvurira abantu atandatu atari ku mavuriro. Icyo Inoso nawe yabajije, yabaje ati dutange imisegetera, nibaza yuko icyo namaze kukivuga, icyo nagisiguye yuko imisegetera dutanga imara imyaka itatu, kandi imisegetera duheruka gutanga duheruka kuyitanga mu 2014. Ubu navuze yuko mu kwezi kw'indwi tuzotanga iyindi misegetera izotangura gushika muri uku kwezi kwa kane, vuba muri uku kwezi kwa kane. Hanyuma yavuze n'icyo gupompa. Gupompa ni uburyo butwara uburyo bwishi, uburyo buhanitse cyane. Ubu namubwira yuko hari intara tumaze gupompamwo, naho nyine twashoboye gupompa hose, nko mu ntara ya Ngozi turamaze gupompa, mu karere k'ubuvuzi ka Buye no mu karere k'ubuvuzi ka Kiremba. Ubu naho ubu nyine turiko turavugana, bariko barapompa mu karere k'ubuvuzi ka Gashoho n'akarere k'ubuvuzi ka Muyinga, aho ni mu ntara ya Muyinga. Kandi muri ibi tumaze iminsi kuri ntuzeye kwita plan de riposte, tumaze iminsi dukorana n'abasanzwe badufasha, naho nyine hari izi ntara tuzopombamwo, muganda ntidushobora gupomba mu ntara zose, kuko hariho n'ibiharuro tubanza kuraba, ibiharuro turaba kugira ngo uwo muti turabe yuko iby'ukuri uzokora kuri wa mubu ry'umuntu, kuko urashobora kugenda gupomba ahantu kandi ushobora gupompa ukoresheje umuti kumbure ataco ushobora kutumarira kugira ngo wice wa mubu. Nicyo gituma ariho ibyigwa navyo nyine bitegerezwa kugigwa ubu hano mu mugambi wacu wo kurwanya malaria. Ivyo vyigwa biriko biragigwa mu novuga ahantu bashika nka umunani, mugabo tugomba kuzohongereza ivyo vyigwa, rero nivyo bizotwereka yu ahandi dushobora kugira ngo dushobore gupompera abene gihugu mu mazo yabo kugira ngo dushobore kwica imibu. Tudafite ivyo vyigwa naho twopompa, urashobora gupompa ugasanga nta na kimwe ubwize, ahubwo ugasanga n'uburyo utaye ataco ukumariye.
Ku buryo nyine uvuze muganga kubijanye no kwegera abanyagihugu ku mitumba, bavuze ko intara zimwe zimwe mushobora kuba mwashitseyo, muri ubwo buryo mutegekanya kuzoronka amamiliyoni 31 y'amadolari y'Amanyamerika, murategekanya kuzoshikira abanyagihugu mu ntara zose kumbure ku mitumba yose, mwiteguriye gute kuja kwegera abanyagihugu kugira ngo mugwanye iki kiza ku mitumba kubijanye no kubavurira?
Simu ntara zose, kuko nababwiye ingwara ikiza kikazemo cyane. Kwari intara cyane cyane zimwe mpejeje kuvuga zo mu ntara yo mu Kirundo, intara y'Imuyinga, intara y'Ikarusi, intara y'Umucankuzo, hariho ni ntara ya Ruyigi ni ntara ya Gitega be n'umurutana aho hantu niho tuzogira icyo kintu cyo kugira ngo twegere abene gihugu dushobore kubapfunyiriza urugendo batiriwe bagira urugendo rurerure kugira ngo baze kwivuza kwa muganga hariho erega hariho intara usanga ingwara ya malaria itakazemo cyane no kugira nka mu ntara ya Bujumbura ha mu ntara ya Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura iyo ngwara nikaze cyane kandi ngo abantu barabizi igituma iyo ngwara usanga idakaze cyane nka mu kiyaya no kubera iyo ngwara yahabaye kuva kera urumva umuntu yafise umugera wa malaria kuva kera arashobora gushika aho uwo muntu uwo mugira naho uwo mwinjira atashobora kumugirira kumugwaza cyane mugabo ugasanga ahandi muri izo ntara za ruguru kubera iyo ngwara ya malaria atayahoraho kera mugabo igiye kutangura kujyaho muri iki gihe umugera wa malaria umubukuri ukakwinjiza umugera wa malaria ni ngombwa kugira ngo ucugwara uce usinzikara urumva rero hari intara nyinshi usanga iyo ngwara ya malaria naho ari kiza mugabo usanga ibiharuro ari bikenye
Ekaduha kanya Gerard uratwumva turiko turaja ku musozo w'ikiganiro ubaze ikibazo majambo make cyane
Ego mu murakoze cyane kuma kano kanya kandi murakoze gutumira ku Rome uwo muganga kugira ngo azigurire ibintu bimwe bimwe ego urabona nko kaje kwisi kwisigura iyo marare yarapfuye ngaha mu bisagara kare yaho bisagara mu za Rumonge mu za Nyanzara kandi ngaha mu za Bujumbura mu za Bujumbura ku gutumira za Cibitoke urabona ko muri no myaka ya nyuma yo gwaragiye duga mu misozi mu bigwa mbere no muzamo gambi gashikira iwa hantu kuri umuntu tarahikeje yego mu bigo no bakubaza umuganga yari ya miti sinzi muri antu wagatoya sinzi bari buze neza ama fansidare ko bari babivugije ubu birakora umuntu yagenda kwa muganga yo biku yo bironka ama nkabanza ndamubaza ni iki hari kabari ko barakora kugira ngo icyo kiza ni kigume kirandagata ego urabona no kora kwa temeye ngo ni kiza abantu sabamaze yakagumaza ni iki ari karakora mu ntara zose kugira ngo icyo kiza no kuri umuntu akirwanye urabona
urakoze Gerard yasiguye bitari bike ku byo ubushikiranganje buri ko barakora reka duha kanye na Pacifique umwanya uri kuri aba muto Pacifique uratwumva nawe
Ego ndabumva
cyane Majambo make kibazo cyawe Hello Wi Pacifique
Ego ndabumva
Majambo make kibazo cyangwa icyumviro Umurongo wawe gushika n'ubu ntucamwe neza Pacifique uradutunga umurongo hano uri kuracamwe neza muganga nkuko rayivuze tuko turaja ku musozo w'iki kiganiro kubijanye n'umuti Gerard yabajije Francidare yo ubona uracari kuragurishwa uraboneka hama uduhena kajambo kanyuma urakoze cyane
Gerard urakoze kumba ico kibazo uribuka yuko umuti wa Francidare twarayitwara ukuye mu gihugu cyacu ko twabona utagikora cyane kandi n'ubu ubu umugabo turawukoresha umugabo naho tuwukoresha ntitukoresha mu kuvura Gerard umuti wa Francidare tuwukoresha kugira dukingire indwara ya malaria abakenyezi bibungenze kandi muri icyo gihe tuca tukingira n'abana bari mu mbanyi aricyo gituma dukoresha uwo muti wa malaria umugabo ntitukoresha kugira ngo tuvure umugabo tuwukoresha kugira ngo ukingire aricyo gituma bugiye kuwurondera uwo muti we ntuzowuronka duhaba abakenyezi bibungenze kugira bakingire abana b'imbanya nabo nyine bashobora kwikingira malaria nibaza ko aricyo no kwishyura kuri uwo muti wa Fasida kuko ibyigo byarerekanye yuko uwo muti ushobora gukingira ababyeyi bibungenze n'abantu bari mu mbanyi ya
kajambo kanyuma n'impanuro za nyuma muganga amasegonda make oha abatwumva kuri iki kiza gihanze igihugu cy'u Burundi
Ego murakoze jesho nagomba guhanura abene gihugu bariko baratwumviriza ubwa mbere nagomba kubabwira yuko iki kiza cya malaria atari kiza cyo bushikanganje bw'amagara y'abantu no kugwanya kiza ry'inganda sida muga ari kiza ikiraba abarundi umurundi wese aricyo gituma yuko no vuga yuko dukwiye twese kugihagurukira kugira ngo turabe yuko kugabanya iyo abantu bagwara malaria canke izimpuza abantu batwagwa na malaria. Ubwa mbere ho twogihagurukira gute nagira ndababwire yuko bakwiye kumenya yuko ubwa mbere ari kuza turikingira. Ikikingira cyane cyane dukoresheje wa musegetera twamaturonga urya musegetera kuko kugeza ubu turamaze kubona yuko hari abantu wa ukoresha icyo utagenewe ugasanga abantu bamwe bamwe bakoresheje muri twa turima two mu kigo cyangwa abandi bagiye kurobesha amafi eka mbere hariho n'abandi batawipfuka ugasanga barawuronse mugaba akawubika muri icyo gihe nibaza yuko abantu bakwiye kwijukira gukoresha uwo musegeteri. Ikindi tugomba gutera akamo ni uko abenegihugu boku umwenegihugu yumvise agwaye yuko yo kwihutira kwa muganga nk'uko nabivuze imiti bayitanga ku buntu ibihute kwa muganga ibirwe ngo ararinda cyane bace kuri ba bandi barumenyi.
Urakoze cyane muganga. Yego. Urakoze cyane muganga Nizigiyimana Dionis mu bushikiranganje bujejwe amagara y'abantu kwita bakino kiganiro. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye mwese ndashimiye na Inosa Kimenyi yafashije mu buhinga bw'ivyuma no kwegeranya ibiganiro.